Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shuti banywanye mwabonye butandukana muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu karere ka Kisoro muri Uganda muradukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi riyobora Voice of Muhabura. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice 3. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Abakandida mu matora y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntibakiriye kimwe amajwi y'agateganyo seni yatangaje ejo.
Insinzi mugambwe sana ya FDD n'inshuti zawo gusa. Ni insinzi y'abarundi bose, ni insinzi ya demokrasi n'abayemera bose mu Burundi, muri Afrika no ku isi yose.
General Major Evariste Ndayishimiye ni kandida w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi, niwe watsinze nk'uko seni yarayibitangaje. Ishyaka CNL ryo ntibibyemera.
Amategeko arategekanya iyo umuntu yatanejejwe n'ibihabwa byashyikirijwe ategeko bigenda tukabitura ingaruka kubyejwe kirazo kandi n'umugambi wa CNL turabitunga.
Izi w'ishyaka CNL rya Gaton Rwasa wabaye uwa kabiri mu majwi y'agateganyo. Ni mukanya mu makuru y'ibiyaga bigari yibanda ku matora yo mu Burundi n'ibyayavuyemo. Mbere y'aya makuru yo mu Burundi ariko n'amatora n'ibyayavuyemo, tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Twayateguriwe kandi turayagezwaho na Fidel Niyongabo.
Urakoze Thomas. Amakuru yo hirya no hino ku isi turafite muri aka kanya duhere kuyerekeye Afrika, aho muri Somalia aho indege itwaye imfashanyo mu gisagara cya Kansadere mu bumanuko bushyira urengero bw'igihugu yarashwe n'abagwanyi b'umugwi Al-Shabab ku munsi wa mbere. Abo bagwanyi bakoresheje inkozi komakomeye mu kugerageza gukorora iyo ndege igihe yariko yegereza ikibuga cy'indege cy'ukururukirako. Yageze ku birometero biri hagati ya 5-7 umuntu avuye ku kibuga cy'indege yari igiye kururukirako igihe yaraswa n'abagwanyi b'umugwi Al-Shabab. Ibaba rimwe n'igice cya nyuma byayo byarononekaye, yamara yarashoboye kururuka neza. Tawakomeretse yamara ibitoboro bibiri by'insoro byarashobora kuboneka kuri iyo ndege. Ku bw'umukuru w'igisagara cya Kasandere, iyo ndege yari yakodeshejwe n'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONIRIJE rw'ibifungurwa PAM. Yari itwaye ibifungurwa igenewe abapfasoni n'abana mu gisagara cya Kasandere. Ikibuga cy'indege cyo muri icyo gisagara kigenzurwa n'inteko za leta ya Somalia hamwe n'inteko z'igihugu cya Ethiopia zifatanije n'inteko z'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Mu ntango zo ku kwezi, iyindi ndege itwaye ifashanyo mu gisagara cya Bardal mu bumanuko bushyira uburengero bwa Somalia yarakorowe. Abantu 6 barimwo abanyasomalia 2 n'abanyakenya 4 barasize ubuzima. Hari ku itariki 4 z'ukwezi kwa 5. Tukiri muri Afrika, abasirikare b'ibihugu bya Cote d'Ivoire na Burkina Faso bakoreye hamwe ibikorwa bya gisirikare ku ntagondwa z'abayisilamu zikorera hafi y'urubibe ivyo bihugu bisangiye. Zisha bikekwa ko ari ntagondwa z'abayisilamu 8 zifata abandi 14 nk'uko byatangajwe n'igisirikare cya Cote d'Ivoire ku munsi w'Imana. Burkina Faso n'ibihugu bihana imbibe bya Mali na Niger mu karere ka Sahel mu burengero bwa Afrika biriko birwanya intagondwa z'abayisilamu zikorana n'umugwi Al-Qaida na leta ya Kiislamu. Iyo migwi yarongereje inguvu zayo kandi iriko iragura ibice ikoreramo. Igihugu cya Cote d'Ivoire gifise ubwoba ko guhagarara n'ubwicanyi by'iyo migwi bishobora gutandukira ku butaka bwacu. Burkina Faso, Cote d'Ivoire na Niger byatanguye gukorera hamwe ibikorwa bya gisirikare ku itariki 11 y'ukwezi kwa 5. Abasirikare ba Cote d'Ivoire bagera ku 1000 bari muri ivyo bikorwa. Tukiri muri Cote d'Ivoire, abana 2000 bambaye udufukamunwa barasubiye ku mashure ku munsi wa mbere mu gihugu. Cote d'Ivoire nicyo gihugu cya mbere cyo mu karere ko muri Afrika mu burengero gisubiye kugurura amashure inyuma y'uko yugawe mu kiringo cy'amezi 2 kubera ikiza cy'umugera wa corona. Cote d'Ivoire ifise abantu 2,376 bemejwe ko bafise umugera wa corona. Yamara abategetsi b'icyo gihugu barishimiye ko abanyeshure bashobora kwigira hamwe atangorane inyuma y'uko bafashwe izindi ngingo kurushiriza zerekeye isuku. Bamwe mu banyeshure batangaje ko bari bafise ubwoba mu ntango yamara inyuma y'uko babonye ko ingingo zijanye no kwikingira zubahirijwe ubwoba bwaciye buhava. Isa n'uko ibihugu bibanye bya Cote d'Ivoire izokurikiranira hafi ingingo y'ico gihugu yo gusubira kugurura amashure kugira birabe niba idashobora gutuma ibitigiri by'abantu bumugera wa corona vyiyongera. Abategetsi bo mu bushikiranganji bujejwe indero muri Cote d'Ivoire bamenyesha ko batafashe mininegwe ivyerekeye iyo ngingo. bavuga ko bategerezwa kubona ko abanyeshuri baheraheje amashuri yabo.
Fidel Niyongabo, urakoze kutugezaho aya makuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu, ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Usibye nyine ku maradiyo yanyu mudukurikire no kuri internet @ radio yacu voa.com no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari nk'uko twabivuze mu ngingo z'ingenzi yibanda ku matora yo mu Burundi n'ibyayavuyemo. Komisiyo y'amatora CENI yo mu Burundi ejo yatangaje amajwi y'agateganyo yavuye mu matora yo mu cyumweru gishize. Ivuga ko kandida w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi General Major Evariste Ndayishimiye yatsinze itora ry'umukuru w'igihugu, akurikirwa na Gaton Rwasa w'ishyaka CNL. Mugenzi wacu Eloge Wirika neza yaduteguriye inkuru irambuye.
CNDD-FDD 64.99%, Iprona
1.9% Umugambwe w'adasigana Iprona uza mu kibanza cha gatatu ukawaronse gice kimwe n'uduce 33%, abawutoye bakaba ari 173,353. Abandi bakandida bose bane basigaye bafite ibice biri hejuru y'ubusa ariko bidashika kuri kimwe. Amatora yitabiriwe ku bice 87% n'ibice 71% ku Barundi 4,484,928 batoye. Abari bariyandikije bose hamwe ni 5,530,818. Abashinga amateka mugambo uri ku butegetsi naho nyene ni ufite benshi kurusha indi migambwe. Waronse 72 seneri tahukana 27 nayo Iprona yarogojwe umwe rudende. Umukuru wa CENI imbere yo gushikiriza ibitigirizo yerekana uko amatora yagenze yabanje kugira abashimiye.
Mu rwi CENI urakenguruka kandi uremeza ko uruhara rwa leta n'inzego zayo rwabaye ntangere mu kugira ayo matora abe meza nk'uko bitegerezwa. Twashimira kandi imigambwe kukungene kuva mu ntango yakereye cyane ano matora maze ikitaba igihe cyose bikenewe kandi tukama tuyaga duhuza. Turayiteye intege, birerekana ko intwaro rusangi turiko turubaka mu gihugu cyacu iri kwishinga imizi uko bukeye uko bwije. Abandi twokwemeza ko batanze intererano iboneka na mashirahamwe yigenga hamwe n'amashengero. Turabashimira cyane ku kwitanga mwerekanye mu kwigisha abenegihugu mu ntumbero yo kugira abaje mu matora batekanye, birinda kujana nyabahururu bazi gusobanura icyatsi n'ururo batahukiwe ku burenganzira bwabo nk'abenegihugu. Turashimira kandi bene wacu mva makungu baba ngaha iwacu muri kino gihe hateye ikiza cy'ingwara cyabujije ingendo mu makungu, mu kuba barabonye ko bikenewe nk'inshuti n'abagenzi kudufasha urubanza ruhambaye rw'amatora mu kuza kurorera ingene rugenda. Mwabaye ibyabona by'igikorwa abarundi baranguye, murabivuga uko mwabibonye. Mubwira abandi ko Uburundi buriko burakomeza intwaro rusangi kandi buteye ku ntambwe ishimishije.
Naya matora leta n'abanyagihugu bari bo bihararanze mu kuyategura, abaseruka ibihugu byabo mu Burundi bari bagiye mu birori by'uyu munsi byabereye mu ihoteli iri ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Kubwira ibitigiri by'ubwoko bikwire mu nama nshinga amateka nk'uko ibwirizwa nshingiro ribivuga, hategerezwa kuzokongerwamo abandi bashinga amateka 21 bo mu bwoko bw'abatutsi hamwe n'abatwa batatu. Imigambwe ya Iprona CNDD-FDD na CNL nizoje hamwe kuva kuri uyu wa kabiri kugira ngo ibatore abo batutsi. Agaton Rwasa yarasanzwe ari icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka n'ubu yatowe mu bashinga amateka cyo kimwe na Gaston Sindimwo icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu. Eloge Wirika neza, Ijwi rya Amerika.
Ku mwanya w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, abakandida mu matora yo mu cyumweru gishize bari barindwi bakiriye bate amajwi y'agateganyo. CNL ya kabiri ivuga ko yibwe, muri Iprona nabo ni ya gatatu barashima. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru aratubwira ibindi.
umugambi uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD ari na watahukanye ikibanza cya mbere mu matora y'umukuru w'igihugu ku bice 68 n'uduce 70% uvuga kushimira umugwiseni wateguye amatora ingene wabyifashemo mu gutunganya amatora uwo mugambwe wemeza ko yabaye meza uvuga ko bitari byoroshe gutegurira rimwe amatora atatu hari umukuru w'igihugu ari bashinga amateka n'abajenama b'amakomine uwo mugambwe urakeza umukandida wawo Evariste Ndayishimiye umusaba kuzokora uko ashoboye kose kugira ngo abarundi bose babeho mwituze bongere biteze imbere mu gihugu cabibarutse uwo mugambwe uti turi kumwe byose birashoboka Evariste Ndayishimiye umukandida w'uwo mugambwe avuga ko insinzi yiwe ari insinzi y'abarundi bose akavuga ko agiye kuba ku Burundi bushasha
insinzi sinsinzi umugambwe CNDD-FDD n'inshuti zawo gusa ni insinzi y'abarundi bose ni insinzi ya demokrasi n'abayemera bose mu Burundi muri Afrika no ku isi yose turashimira imigambwe twahiganywe ko yagerageje kwihanganira abo badahuza ibyiyumviro bakigenza neza mu kwigisha abarundi ibyo biyumvira kugira ngo umurundi wese ashobore kwerekana ikiri ku mutima atagitsure amatora akaba yagenze neza muri rusangi tubifurije kubandanya ingendo ya demokrasi mu kwemera ingingo yose abarundi benshi bashinze insinzi y'umugabo CNDD-FDD ni insinzi yabo nabo nyene kuko nzotunganiriza abarundi bose kandi nariyemeje kubabera umusuku nico gituma subiye kwemerera abarundi ko nzobumviriza bose ntaravye nkunzi kugira ngo banterere ibyiyumviro vyubaka igihugu ku neza ya bose
ahamagarira abarundi kuguma bafatanye mu nda impunzi nazo zahungiye mu bihugu bitandukanye gutahuka kubaka igihugu
umugambwe CNDD-FDD uhamagarira abarundi bose kubumbatira amahoro n'umutekano kugendera mu bwitonzi no mu gusoneranira mu butandukane bw'ivyiyumviro ntihagire abikekana canke ngo bagenzanye ngo uyatoye umugambwe uyu canke uriya nibagume basangira kabisi n'agahiye vyanye biranga Uburundi ni muri iyo ntumbero dusubiye guhamagarira abarundi bose bacitwa impunzi kwikura ko ico ceyi bumve ko Burundi ari igihugu cabo batahe tucubake kuko niyo mpetso yacu umugambwe CNDD-FDD ukaba kandi usaba abarundi bose mu gushigikira indongozi bitoreye boguma bafatanye mu nda bagize urunani rw'intamenwa mu kubumbatira amahoro n'umutekano aya matora natubere ikimenyetso cy'ubumwe ntihagire ubutindaga uwundi cyane ngo yigunge umwe wese nasabikanye n'abandi utwafise gutyo ubumunezero
w'abanza cha gatatu n'amajwi angana n'igice kimwe n'uduce dutandatu kwijana wamaze kugira ico ushikirije Abere Gashatsi atwara uwo mugambwe mu itangazo ryiwe atangura keza umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi ku nsinzi yatahukanye umugambwe Iprona wongera koko amatora yabaratsi gusaba umukandida Evariste Ndayishimiye ko yobandaniriza ngaho maze intwaro ibereye ishinga imizi mu gihugu Gaston Sindemwo umukandida w'umugambwe Iprona arashima nawe n'ivyabuye mu matora agashimira abadasigana aribo banywanyi b'umugambwe wiwe bamutoye asaba abarundi kuguma batekanye ubugiye kuba umukuru w'igihugu nawe Evariste Ndayishimiye kwihatira ku guteza imbere igihugu naho biruko umugambwe Senel warunze kibanza ca kabiri n'amajwi ari ku bice 24 n'agace kamwe ku ijana uragaye byatangajwe na Seni uwo mugambwe uvuga ko ufise ivyemeza bikwiye ko ari wo batahukanye insinzi ukavuga ko wibwe amatora agatogwasa umukandida w'uwo mugambwe amenyesha ko yiteguriye kwitura inzego zijejwe gutatura amatati y'amatora ariyo sentare yubahiriza ibwirizwa wa shingiro ico bikoze yavuze ko akiri kare kugira ngo agire byinshi ashikiriza bitekanura ko ibiharuro byatangajwe na Seni bizorinda kwemezwa na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro kugira ngo bibe ntabanduka aho niho ubuzoba atashimye vyavuye mu matora azoca yitura inzego nkuko itegeko rigenga amatora ribivuga Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
ijwi rya Amerika turakomeza ku makuru y'amatora yo mu Burundi n'ibyayavuyemo. Ishyaka CNL ryabaye rero irya kabiri mu majwi y'agateganyo muri ayo matora yabaye mu cyumweru gishize, haba ku mwanya w'umukuru w'igihugu ndetse no ku matora y'abadepite. Iri shyaka riratera utwatsi ibyo Seni yarayitangaje. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye n'umuvugizi wa CNL Terence Manirambona uvuga ko bagiye kwitura urukiko.
Abantu babibaza ko mu kutemera amatora muba mubaye hahandi hose cyane cyane mu ntara ya Afurika aho watsinzwe kenshi na kenshi atemera ko yatsinzwe. Vice President w'ambere Gaston Sidimo ya umugambwe waronse ikibanza cha gatatu yakeje umukandida Evariste Ndayishimiye yatowe akaba atakina kimwe yavuze cerekeye amahinyo yabaye matora keretse ibyo yise akaburungu canke agakwabo aho muhavuga ko ikimwe
uyu n'uburenganzira bwiwe kuko yabibonye uburenganzira bwiwe kuko yahiganywe ibyo kumbere yabonye ku rubuga
Manirambona Terence umuvugizi umugambwe Senede murakoze cyane gose ku kanya mu hari radio ijwi ry'Amerika.
Umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD FDD ni wo rero wemejwe ko watsinze amatora y'umukuru w'igihugu nayo abagize inteko ishinga amategeko amatora yabaye mu cyumweru gishize. Umugambwe CNL waje ku mwanya wa kabiri amajwi y'agateganyo Seni yaraye itangaje. Ese abanyagihugu bo babona aya matora ashobora guhindura imibereho yabo ya buri munsi? Ni inkuru ya radio Ijwi rya Amerika yafashijwe n'abanywanyi bayo mu Burundi, turayigezweho na Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Imbere y'uko hatangazwa bitigira ibyifata kibanza byavuye matora, urujya n'uruza mu gisagara cya Bujumbura igihe cy'isaha icyenda zo kuri uwo wa mbere kwasa n'ubwo ku masaha y'igihe cy'isaha cumi na zibiri z'umugoroba, abantu bariko baranyaragasa bajya ku gituro cy'amamodokari atahana abantu hagati mu makaritiye. Mu gihe kuri icyo gituro utonza arindiriye kurindira imodoka yahora hamara amasaha abiri mu masaha yo kumugoroba kuva isaha cumi na zibiri kuri uyu wa mbere imodoka ari kugira yuzure byafata umwanya muto cyane, ukaba nkako aho isoko ryacu ryaciye ku mabarabara atandukanye yo mu gisagara amaduka yari yugaye ari menshi hakiri kare. Umwe mu barahejeje kugaragara n'isoko ryacu atifuje ko afata amajwi ku mvo z'umutekano wiwe, yasigaye ko batashe kare kuko atawuzi ibiza gukurikira. Ubundi nyene yavuze nk'uko ati byo byiza twegereye imihana hakiri kare abanyagihugu batarumva uwatsinze. Abafata ingendo ziva mu gisagara cya Bujumbura ku gituro cyo kuri Kotebu nabo bari bagabanutse ayo masaha y'inyuma y'umuhingamo wari kaja mu ntara ya Muramvya nawe nyene yasiguriye isoko ryacu ko byoba byiza bugorovye yashitse mu nzu ugatabuze biza kwaduka mu mishyamirano imaze iminsi hagati y'abari mu mugambwe CNDD-FDD n'abari muri CNL kukaba nkako uyu mukenyezi wo mu ntara ya Cibitoke abaheruka gutemana n'imipanga avuga ko batorohewe muri iyi minsi agasaba watsinze kubakingira
turabangamiwe bikomeye kuko nta mahoro dufise akanya nakanya batubwira ku musenere wese ahari ari gupfa kwica twebwe tukaba tuzi yuko umugambwe umuntu awurimwo atohohoterwa kubwo umugambwe kandi tukaba dusanzwe tuzi neza ko umwisingada yavuze uti utsinzwe ntibatsindaho uwo batwaye yuko twari abarundi bose akaba se barundi ntitwari tuzi yuko abazine w'umuriro bace baduhinduka ngo abasenere ni gupfa none abasenere uwo mugambwe nitwe twashizeho cyangwa tuwitabira nk'uko iyindi migambwe yitabirwa nuko rero twebwe tugasaba abajejwe umutekano n'ukuri ko bogira icyo bokora abajejwe intwaro bakagira icyo bokora tukaruha umutekano kuko ntaho dufite duhungira
amakuru kujyanye n'umutekano muke ari kandi n'abajejwe kucunge mu masaha yo ku munsi w'ejo ku mugoroba imodoka ari za kizungu zungu z'igipolisi kigwanya imigumuko zipakiye abapolisi bambaye nk'abari mu ngwano bitwaje n'ibikoho biremereye n'ibitera imyuka yokera mu maso bari kubazunguruka mu makaritiye ya Jabe na Nyakabiga umushikiranganje w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni nawe yari yagabishije abazohungabanya umutekano
inyamiramari n'abafashanya mu gucungira umutekano barategetswe guhasha uwo wese yogerageza kudurumbanya uwo mutekano
nubwo umushikiranganje Bunyoni yavuze uko ntikibuza ko umutekano ubandanye utosekara mu turere tumwe tumwe kuva habaye amatora buri wa gatandatu igrenade yaratewe mu ntara ya Kirundo ku mutumba Kiri wo muri komine ya Bugabira ikomeretsa abantu batandatu inkoho zaraye ziravuga mu ntara ya Bujumbura umunsi w'amatora abantu babiri barakomeretse ubundi araborezwa igufa mu ntara ya Cibitoke mu ijoro ryo kuri wa gatandatu nyene umunyagihugu avuga impamvu afise ubwoba
bazanye imipanga ibiri kuko nabo bagabo bari babiri bavuga ngo abasenere bose bo mu ako gace bagomba abafite inda bose babafiromboze ingorane kandi zihari hari abasenere tubana bamwe bamwe bagomba bavyina bavuga ngo nimutere inda abagore banyu ngo bavyare imbonerakure tuzi yuko imbonerakure arizo zene gihugu gusumba igipolisi
amakuru y'u Amerika yashowe kuronka mu zindi ntara nuko hari abatangwe guhohoterwa kubera abagirizwa ko baratoye umugambwe CNL nko kubuzwa kuva amazi ku banyagihugu muri komine Rugazi mu ntara ya Bubanza ahandi naho mu ntara ya Ngozi abanyagihugu bavuga ko bahurikiye muri CNDD-FDD n'abari muri CNL muri komine Nyamurenza babandanya gushamirana baterana amajambo bamwe bavuga ko batsinze amatora abandi bavuga ko bibwe ijwi rya Amerika ryagaragaje kuvugisha abajejwe intwara muri izo ntara ukuntu zizobonera umuti w'ibyo bibazo ntizafata telefone
Desire Hatungimana urakoze noneho se umugambwe Sahwanya Frodebu nyakuri wo wakiriye gute ibyavuye mu matora by'agateganyo amatora yo mu cyumweru gishize mu Burundi uyu mugambwe Sahwanya Frodebu nyakuri wari wakigikiye General Major Evariste Ndayishimiye kandida wa CNDD-FDD mu matora yo mu cyumweru gishize nyine urubyiruko rwa Sahwanya Frodebu nyakuri ruvuga ko rwakiriye insinzi ye n'igishyika cyinshi Jules Manirankunda
ariko butegetse mu Burundi CNDD-FDD ari na watahukanye ikibanza ca mbere mu matora y'umukuru w'igihugu ku bice 68 n'uduce 7% uvuga ko shimira umugwi Seni wateguye amatora ingene wabyifashemwo mu gutunganya amatora uwo mugambwe wemeza ko yabaye meza uvuga ko bitari byoroshe gutegurira rimwe amatora atatu hari mukuru w'igihugu ari bashinga amateka n'abajenama b'amakomine uwo mugambwe urakeza umukandida wawo Evariste Ndayishimiye umusaba kuzokora uko ashoboye kose kugira ngo abarundi bose babeho mwituze bongere biteze imbere mu gihugu cabibarutse uwo mugambwe uti turi kumwe byose birashoboka Evariste Ndayishimiye umukandida w'uwo mugambwe avuga ko insinzi yiwe ari insinzi y'abarundi bose akavuga ko agiye kuba ku Burundi bushasha
insinzi sinsinzi y'umugambwe CNDD-FDD n'inshuti zawo gusa ni insinzi y'abarundi bose ni insinzi ya demokrasi n'abayemera bose mu Burundi muri Afrika no ku isi yose turashimira imigambwe twahiganywe ko yagerageje kwihanganira abo badahuza ivyumviro bakigenza neza mu kwigisha Abarundi ivyo biyumvira kugira ngo Umurundi wese andanya ingendo ya demokrasi mu kwemera ingingo yose Abarundi benshi bashinze. Intsinzi y'umugabo CDFDD ni intsinzi yabo nabo nyene, kuko nzotunganiriza Abarundi bose kandi nariyemeje kubabera umusuku. Nico gituma subiye kwemerera Abarundi ko nzobumviriza bose ntaravye ntunzi kugira ngo banterere ivyumviro vyubaka igihugu ku neza ya bose.
Ahamagarira Abarundi kuguma bafatanye mu nda impunzi nazo zahungiye mu bihugu bitandukanye gutahuka kubaka igihugu.
Umugambwe CDFDD uhamagarira Abarundi bose kubumbatira amahoro n'umutekano, kugendera mu bwitonzi no mu gusoneranira mu butandukane bw'ivyumviro, ntihagire abikekana canke ngo bagenzanye ngo yatoye umugambwe uyu canke uriya, nibagume basangira kabisi n'agahiye vyanye biranga Uburundi. Ni muri iyo ntumbero dusubiye guhamagarira Abarundi bose bacitwa impunzi kwikura ko ico ceyi bumve ko Burundi ari igihugu cabo, batahe tucubake kuko niyo mpenso yacu. Umugambwe CDFDD ukaba kandi usaba Abarundi bose mu gushigikira indongozi bitoreye boguma bafatanye mu nda bagize urunani rw'intamenwa mu kubumbatira amahoro n'umutekano. Aya matora natubere ikimenyetso cy'ubumwe, ntihagire ubutindaga uwundi canke ngo yigunge umwe wese, gutyo ubu umunezero w'Abarundi bose.
N'umugambwe Iprona watahukanye ikibanza ca gatatu n'amajwi angana n'igice kimwe n'uduce dutandatu kw'ijana wamaze kugira ico ushikirije. Abere Gashatsi atwara uwo mugambwe mu itangazo ryiwe atangura keza umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi ku ntsinzi yatahukanye ari ikimenyetso gikomeye c'intwaro ya demokarasi. Usaba umukandida Evariste Ndayishimiye ko yobandaniriza ngaho maze intwaro ibereye ishinga imizi mu gihugu. Gaston Sindemwo umukandida w'umugambwe Iprona arashima nawe n'ivyavuye mu matora, agashimira abadasigana aribo banywanyi b'umugambwe wiwe bamutoye. Asundi kuguma batekanye ubugiye kuba umukuru w'igihugu nawe Evariste Ndayishimiye kwihatira kuguteza imbere igihugu. Naho biruko umugambwe Senel waronse kibanza ca kabiri n'amajwi ari ku bice 24 n'agace kamwe ku ijana gaye vyatangajwe na Seni. Uwo mugambwe uvuga ko ufise ivyemeza bikwiye ko ari watahukanye intsinzi, ukavuga ko wibwe amatora. Agatogwasa umukandida w'uwo mugambwe amenyesha ko yiteguriye kwitura inzego zijejwe gutatura amatati y'amatora ariyo sentare yubahiriza ibwirizwa wa shingiro. Icyo bikoze yavuze ko akiri kare kugira ngo agire byinshi ashikiriza. Bizatangajwe na Seni bizorinda kwemezwa na sentare yubahiriza ibwirizwa wa shingiro kugira ngo bibe ntabanduka. Aho niho uzoba atashimye vyavuye mu matora azoca yitura inzego nkuko itegeko rigenga amatora ribivuga. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanyi, naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije twayabateguriye kandi tuyabagezaho na bagenzi banjye bose dukorana hano Washington DC turi iwacu buri wese ya virusi ya corona. Mugire umunsi mwiza kandi namwe mwirinda iki cyorezo cya virusi ya corona murakarama.